radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatatu itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na 15 muri studio 17. Muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Eugenie Mukankusi hano i Washington DC. Nanjye ndabaramukije, mwiriwe neza, mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo ku mugoroba. Ubu ni samoya n'igice i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi.
Mu byo bamusabye ariko bamureka iby'agateganyo, ariko baca bamusaba yuko ateza gutanga ingwate ingana miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi.
Uwo ni Maître Lambert Nigarura, wunganira imbere y'amategeko umuyobozi wa radio RPA Bob Rugurika. Iyi ni inkuru turaza kuyigarukaho mu kanya mu makuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mbere yaho ariko turahera ku makuru havugwa kuri uyu mugoroba. Amakuru tuhere muri Ukraine. Nyuma y'ibyumweru hari imirwano ikaze, abarwanyi bitandukanije bashyikiwe n'Uburusiya bigaruriye umujyi wo mu burasirazuba bwa Ukraine wa Debaltseve, naho ingabo z'i Kiev zo zahavuye. Abarwanyi butegetsi bazamuye ibendera kuri uyu wa gatatu nk'ikimenyetso cy'insinzi kuba bafashe igice kibahuza n'ibindi bice bari barigaruriye bya Luhansk na Donetsk. Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yategetse ingabo z'i Kiev kuva Debaltseve nyuma yuko abarwanyi butegetsi bafashe bugwate abasirikare 100 ba guverinoma, bagasiga abarwanyi bake bari basigaye nta mazi nta biribwa bihagije bafite. Yavuze ko 80% by'abasirikare ba Ukraine babarirwa mu bihumbi byinshi bavuye muri uwo mujyi, kandi ko n'abandi bagiye kubakurikira. Gana Poroshenko yavuze ko abasirikari kuhava hari ikosa ry'Uburusiya kuba bwarashyikiye abitandukanije. Ingabo z'i Kiev zari zagotewe i Debaltseve zavuyeyo zifite intwaro zazo.
Icegeranyo cishira mu muzamakungu ONU casohowe kuri uno munsi wa gatatu gitangaza ko igitigiri cy'abasivile bamaze guhitanwa n'uruhagarara ruri muri Afghanistan rumaze kuduga ku bice 25% muri uyu mwaka w'2014 uheze, kikaba ari igitigiri kinini cya mbere cy'abanyagihugu bishwe kuva mu mwaka w'2009. Ivyo biro vya ONU muri Afghanistan ari vyo UNAMA bivuga ko ruhagarara muri ico gihugu rwahitanye abantu bashika ku 3,699 hagakomereka abandi 6,849, hakaba kandi harimwo ibitigiri binini vy'abakenyezi n'abana. Bimwe mu vyatumye igitigiri c'abanyagihugu bagiye baragwa mu bitero vyagiye biragigwa hirya no hino mu gihugu n'imigwi y'abagwanyi yagiri yongera kumwe n'ibitero vy'amabombe n'amagrenade yagiye arategwa mu bice bibamwe abasivile. Ikindi bavuga cabiteye ni kugwaho ry'abasirikare mpuzamakungu bagwanira ku butaka muri ico gihugu mu 2014, hakaba hari bari bajejwe gufasha abasirikare ba Afghanistan gucungera umutekano.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tunisia iravuga ko izihimura bikomeye nyuma yuko habakekwaho ko babarwanyi bakisilamu bakorana n'umutwe wa Al-Qaeda bishe abapolisi ba Tunisia 4 hafi y'umupaka w'igihugu cya Algeria. Abarwanyi butegetsi 20 bagabye igitero mu ijoro ku ngabo zishinzwe umutekano aho zari ziri kuri bariyeri mu ntara ya Kasserine y'imisozi mu gihugu cya Tunisia. Umutegetsi muri Tunisia yavuze ko umutwe wa Okba Ibom Nafa ariwo wagize uruhare muri icyo gitero kishe abasirikari byibura 14 ba Tunisia mu mwaka ushize muri ako karere. Mu gihe cy'imyaka 2, ingabo za Tunisia ntizirabasha gusubiza inyuma abarwanyi butegetsi bafite intwaro ngo babakure mu misozi mu gihe barwana n'abaheza nguni ba Kiisilamu bibasiye abashinzwe umutekano n'abategetsi muri guverinoma.
Umukuru w'abagwanyi ba Boko Haram aragabisha ko umugwi wiwe uzokora ibidurumbanya amatora kugira ntazobe, ayo matora akaba asanzwe aherutse kunguruzwa akazoba mu kwezi gukurikira kubera ubwicanyi buri mu gihugu. Amasana mu mashashe ya video yarayashizwe kuri internet yerekana umukuru wa Boko Haram Abubakar Shekau avuga ko naho intambara ishobora kugwamo abasirikare babo batari bake, ati Allah ntizokwemera ngo ayo matora abe. Amakuru amwamwe avuga ko abo bagwanyi babandanya kugabisha abanye Nigeria kutaje mu matora y'umukuru w'igihugu n'inama nshinga mateka yimirije ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu yari yategekanijwe kuba kuri uyu munsi wa gatandatu heze itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Muri aka kanya abasirikare ba Cameroon, Niger na Chad nibo bariko barafasha Nigeria kugwanya uwo mugwi umaze kugira ibitero muri ivyo bihugu naho nyene. Amakuru mashasha avuga ko mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Niger ku mupaka wa Nigeria hapfuye abandi bantu 20 mu gitero cha bombe yakorotse iva mu indege bataramenya iyo ariyo.
Shuti turi kumwe, iyi ni gahunda ya radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com no kuri Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.com. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Burundi. Bob Rugurika, umumenyeshamakuru wa RPA, akaba ni n'umurongozi w'iradiyo y'abanyagihugu, araye mu ibohero naho ingingo yo kumurekura yari yamaze gufatwa na sentare isubiramo imanza ya Bujumbura. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Ni saa 5 niho amenyekana ingingo irekura Bob Rugurika habanje gutangwa ingwati y'imiliyoni 15. Kuva iyo saa 4 abanyagihugu baciye baja mu barabara berekeza ku nyubakwa RPA ikoreramwo afise amababi y'ibiti, ivyatsi, amasashe asa n'ugwatsi rubitsi, abandi bambaye imudu z'ugwatsi rutoto. Abanyagihugu wabona akanyamuneza kabo mu maso. Urabasore, inkumi, abagore, abagabo, abatama n'abatamakazi bose bari bahashitse. Abakiri bato baguma biruka bazunguruka mu ibarabara imbere ya RPA baririmba uturirimbo basaba ukuri ko koja ahabona. Navuganye na bamwe mu bari bajaho.
Jewe ndanezerewe. Barekwe Bobo.
Unezerewe niki? Bobo wamubonye?
Oya sinamubonye ariko ku mafoto ko ndamubona n'umugabo w'intwari. Twebwe dukeneye ko ukuri kuboneka kuri bajya babikira. Nta kindi dukeneye. Bobo rero nawe yagerageje kwereka ubutungane aho baronderera.
Wewe nk'ubu ndagusanze nka kuri RPA waruvuye hehe wari mu.
Yavuye ku ishuri d'imidia services ariko numvise ku radio ko barekwe Bobo. Rebwa ntekanje nifatanye na radio RPA.
Kuvuga ngo n'ikibazo cyeje wowe nuza kucigi.
Tuzokwama turi nyuma yiwe mpaka bamurekuye kandi batamurekuye nahone twebwe abene gihugu tuzogoma dukora mpaka ibintu bigenze neza muri kigego cyo
yo dushikira vuba muri aka kanya kandi tugasaba nuko abategetsi badutwara cyane cyane abari muri ayo madosiye y'ubwicanyi ko bokwikubita gashi bagahinduka igihugu kigatwagwa mu mahoro kigatwagwa neza
imiduga niyashobora kurengana uburenganyi nawo bawambika amababi canke bakayaterera indani mu muduga Ibarabara riduga imuramza ryaryazibiwe kubera abanyagitega n'abanyamuramza bose bashaka kwerekana umunezero bafise kubera iyo nkuru nziza Frederico bamvuga inyumvira umwe mu banyepolitike bakomeye bahano mu Burundi yavuye aza kuraba ibiriko birabera muri RPA abanyagihugu bace bamera nk'abamurerura bamubonye namubajije igituma yarajaho
iri kwiracinga imizi buhoro buhoro demokarasi shingiye kugushaka ko umunyagihugu kuvyifuzo byo umunyagihugu niho nashikikira RPA mvuga nti RPA mu byukuri ni radio yafashije cyane mu kushinga demokarasi mu gihugu cy'u Burundi
inyuma y'amasaha 5 abanyagihugu barindiranye igishika rugurika ngo ashike igipolisi cyari cyavyifashemo neza ubwa mbere cavuye kiza cagavye ubona ko bameze nk'abaje mu ngwano bafite n'ibiduga bisohora amazi abapolisi bace baza kwirukana abanyagihugu bari imbere y'iradio RPA abo banyagihugu bavuye binjira bose mu nyubakwa di radio aho bahunze abo bapolisi munyuma abapolisi bavuye bumvikana n'abarongoye RPA muri iki gihe inyuma y'impari nyinshi
abantu bose bari mu kigo cya RPA badakora mu kigo cya RPA burabasabye ko musohoka mu mutekano nta gere doka umuzanyu n'umutekano musohoke icyo ni yanyuma
abanyagihugu baca barabasohora babasaba gutaha ikibonekeje nuko igipolisi cyavyifashemo neza kandi haraciye iminsi kibigira gutyo Frederico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ati baratahuye ico bakora Bobo Rugurika rero naho byari byitezwe ko asohoka mu nyororo inyuma y'ingingo ya Senari subiramo imanza ya Bujumbura umuyobozi wa RPA ntiyashoboye gusohoka ibohero umwe mu bamuburanira Maitre Lambert Nigarura avuga ko badatahura igituma uwo baburanira atasinyiwe Bobo Rugurika afunzwe kuva itariki 20 z'ukwezi kwa mbere gushika kuri uyu munsi yarakwije iminsi 30 Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Tabita Mukamusoni harakoze kuri iyi nkuru tukivuga rero kuri rekurwa rya gateganyo rya Bob Rugurika mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye numwe mu baburanira mamuburanira ari we Lambert Nigarura aramubwira ibigiye gukurikiraho
Ego cyane nkuko bivuze Sentare ishira mu manza ya Bujumbura yahejeje gutanga ingingo yo kurekura rya gateganyo wo dufasha kuburana Bob Rugurika mu byo bamusabye ariko bamuye kujya gateganyo ariko baca bamusaba yuko ateza gutanga ingwate ingana miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi bamutegeka nuko ku minsi ya mbere y'ukwezi tangura ukwezi yo kwama yitaba imbere y'umushikiriza manza ariko akurikirana iyo dosiye hamwe nuko kizira yuko arenga imbibe za leta za Repubulika y'u Burundi ivyo nivyo rero bikubikuru bamusabye
ayo mafaranga y'ingwate mwayatanze
amafaranga y'ingwate twaheje kuyatanga ivyo twaheje kuyatanga muri banki nkuru ya Repubulika y'u Burundi icari gisigaye nuko aca soki bohero kuko ivyo sentare byose yasabye byakozwe ariko sentare twayishimye kuko yamaze no gutanga iyo mu mwanditsi manda kugira agende kumwe ariko nkuko hari umugigwa usanzwe mbere nawo udakurikije amategeko yuko parke nayo iheze igacitanga urupapuro rwo gusohoka gushika n'ubu twarurindiriye twarengeye umushikiriza manza araza ariko ntago nuba aradusinyira yavuze ngo nitubindire ngo acarindiriye kumbure hari amategeko aronka urabona yuko bitahava bikunda ariko igikomeye nuko cakoze
murizeye none ko uyu munsi ashobora gusohoka akabona ubwigenge
mu mategeko yateza kurara asohotse kuko burya ingingo ya sentare yamaze gufatwa nta kindi kiba gisigaye ariko asohoka ariko ivyo mbona ndabona yuko bidahava bikunda kuko umushinja manza yateza gusinyira urupapuro aradusize ngaha mu biro vyiwe aragiye hari abantu bamuhamagaye ntituzi ko ari mu shiza manza kizigenza arimo mutumye ko mu kigaragara nuko adashaka kudusinyira urwo rupapuro
mu bintu mu shikiza manza yari yasavye ko turetse iyo ngwati yari kandi gushikiriza izina eka amakuru yerekeye canke agashikiriza umuntu yabajije avuga ko yari mu bagiye gutera hamwe ku babikira bamwe bagandagurwa ico kintu barakigarutse ko
ego cyane umushinja manza mu ntahe yari yavuze yuko kugira rekubuye atanga ingwati akongera gatangwa no mwicanye ariko se nta cyo ntiyagikoreye ko yavuze yuko ibyo uwo mushikizamanza yasabye bidashoboka ku buryo atamuntu ashobora gutanga umuntu kandi nawe afunzwe ica irakibangira ko icyo rero ntibakigaruse ko icyo rero nico cyiza twubwaye ko se ntare yakoze kandi n'ibyo yakoze byose twabishimye atari uko yatanze iyo ngwati y'amahera manini kuko urumva amahera ni menshi cyane umuntu w'umurundi mwazi n'abantu ko amahera bafise uko bangana ayo mahera ni menshi cyane ariko igihambaye ni uko tuvuga kwidegereza nta gaciro bifise ibyo twabikoze ko turazi ko ingwati ariyo duheza tugasubizwa.
Mwarunguruje urubanza kandi mukaba mwerekanye ko ivyo mwasavye vyumviwe, mbega murabona ko iyo ngingo ko murekura yo yafashwe kwira ivyo mwasavye n'uko mwavyerekanye ko bikwiye gukorwa canke ko kwira akamo katewe n'amashyira hamwe menshi kandi bihugu bitandukanye, ikintu mubona cyo cyatumye iyo ngingo ifatwa n'iki?
Twebwe icyiza tubona n'uko mu gihe umuntu aba twavuze amategeko bakayasoma bakamurekura twe dufata ariko umucamanza yasomye amategeko kumbure agatahura akabona yuko yoreka umuntu kuvuga yuko kuba arakama birashoboka ariko twebwe si uko tubibona. Umucamanza yakoze akazi tugira kumbure camanza yarabonye ko akwiye kurekurwa tuza tuti yakurikije amategeko tukavuga tuti naho iyo ngingo ifashwe tugiye kusaba yuko umushikirizamanza yica ashingisha urubanza nido mu ntahe y'icese kugira ngo tuburane hama cyaha cyagiye gitegwa kwagira uwera nawe yambikwize
Lambe Nigarura umwe mu bashikirizamanza baburanira Bobe Rugurika umuyobozi wa radio LPR. Murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Murakoze namwe.
Urakoze cyane nawe Frederic Ngundikije kuri iyi nkuru. Tukiri mu Burundi kandi habaye hindagurika mu bategetsi bakomeye ba leta, harimwo umuyobozi mukuru w'ibiro bijejwe iperereza General Major Godefroy Niyombare. Mugenzi wacu Frederic Ngundikije yabajije Leonidas Hatungimana umuvugizi mu biro vy'umukuru w'igihugu kuvyerekeye iryo hindagurika. Tubatega amatwi.
Ego dukuri ihindagurika ry'abarongora inzego ni kintu cyamaho buryo nta numwe ari mu kibanza avuga ngo sindagifise ngo tugumamwo. Turazi rero abahinduwe hariho nk'uhora atwara ikigo ARCC ubu bamurungitse tuza gutwara R Burundi, uwahora atwara ishyirahamwe R Burundi ubu yagiye gutwara iyo bita aviation civile, hanyuma mu biro by'igendereza uwahora atwara igendereza yakuwe mu mabanga yiwe kubera kumusubiriza bibanza guca mu ntudeye mu nama nkenguzamateka ntarasubirizwa. Wahora ari umuyobozi mwitikira mu biro by'igendereza nawe nyene yahinduriwe amabanga yasubirijwe uwundi, ni kuvuga yasubirijwe n'uwitwa Mbonimpamuri, hamwe rero n'uwatwara igisaka cy'ubugendereza mu gihugu hagati Silvestre Ndayizeye yasubirijwe na Gahungu Bertin. Ni ibyo novuga muri rusange, ariko twabamenyesha ko n'uwo takakarindira gatoya muri iyi minsi hariho amahindagurika menshi agiye kuboneka. Ibyo rero twovuga ko ari ikintu gisanzwe mu mitegekere y'igihugu.
Mu bategetsi mwavuze bahinduwe hari abo mwavuze bakuwe, murashaka kutubwira ikintu batashoboye kurangura kuko amabanga yari yajejwe mu biro by'ekipe iperereza ntibayaranguye mu gihe kirekire, murashaka kutubwira ibintu batashoboye kurangura?
Oya, murabizi ko ntigendereza n'urwego n'abantu bavuga ko ari urw'ibanga cyane, iyo birinze biba gutse no kuvuga hariho akaba gahaze, ariko nk'uko mwumva igendereza ari urwego rw'ibanga nitwoca sanamutse tuvuga ibyananiranye ibyagoranye kuko niwe ubwa mbere bishika si n'ubwa nyuma, ariko ko ari wigendereza nyine koko mudutunge ubu tubona ko hataragira ko twoca dushira ahabona byose ibiriyo kumbura ibyagoranye gatoya hirya no hino.
Urwo rwego nk'uko mvuze n'urwego ruhambaye cyane rwose rutezwa kuba rufise umuyobozi, mbega umuyobozi none mwiteze ko azaboneka ryari?
Nk'uko nakubwiye bibanza guca mu nama nkenguzamateka, iyo nayo irafite ukuntu yitunganya. Icyo tuzi ni uko vuba umukuru w'igihugu ashobora kubarungikira izina yicuza nabo bakaraba yuko rihuye n'ibyo bajejwe bakaryemeza canke bakarihakana. Baryemeje urumva ishobora kuzoca n'inyaruka, bataryemeje naho asubira kurondera uwundi. Mugabo twoba turavuga yuko ari mwene urwo rwego kubera rukomeye mu bisanzwe si urwego rutegereza guteba rutararonka uwururongo.
Mwavuze ko hari ihindagurika rizoboneka no mu misi iheze, mbega muri leta nk'abacikiranje bazohindurwa?
Kumbure niko sabika angura kwa ahanahari ya ahazo hindi kwa mko haraho bisabika ututa anga aho hanu nukazo hindi kwa kumbo ya atangwe vili ngeje nge agasayiva za kariwe ya hindi kwa ahazo hindi kwa nimuri mbile gato ya ezo hindi ezo brizi mzimuzo na ilizo soka binshi kijanya na mahenda gurika aliko nidu shura bisatubuga uyumusu nye mendo ni mugisataka anaka ni mugisataka anaka
mugusozera kandi mu kanya gatoyi cyane gose mutwibutse amazina y'abantu bahindaguwe ikana abantu bakuwe
mu gisaka kigendereza wakuwe uhagaritswe mu mabanga ni General Major Iyo Marco de Chua yatwara igendereza hanyuma wasubirijwe ni Ngenda Kumana Leonard yari umuyobozi n'umushikira mu biro by'igendereza hanyuma wundi yasubirijwe ni Ndayizeye Silvestre Ewo Leonari ya subirijwe na uwitwa Mboni Mamori umupolisi hanyuma uwitwa Ndayizeye Silvestre nawe ya subirijwe n'umupolisi witwa Gahungu Bertin muri ARCC hagenywe dekira madini nikeya uwitwa Rurimunzi niwe yagenyweho wahahora nawe bangura mbona akaba yagiye gutwara ere Burundi Habimana
Leonidas Hatuimana umuvugizi wa presidansi Burundi murakoze cyane gose kuri aya makuru muduhaye
ngakubwira namwe
mu Burundi noneho tujye mu Rwanda urukiko rukuru mu Rwanda rwasubukuye iburanisha mu rubanza ubushinjacyaha bukurikiranyemo Dr. Leo Mugesera ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi muri 1994 nubwuregwa yatangiye kunenga abamushinje aratanga urutonde rw'amushinjura impaka ziganjemo amagambo akomeye zibanze ahanini ku bisobanuro bya Maître Rudakemwa avuga impamvu yabuze mu iburanisha riheruka yabwiye urukiko ko ubuyobozi bw'urukiko rukuru bwamubujije kugiraho atarabukira ubwo yari mu kiruhuko cy'uburwayi bituma atamenya umunsi w'urubanza rwabereyeho ubushinjacyaha buvuga ko ibisobanuro bye nta shingiro bifite busaba rero urukiko kuzamufatira ibihano ni inkuru mugezweho na Eric bagira ubusa
Impaka ndende kandi ziganjemo amagambo akomeye ku baburanyi bombi zashingiye ku bisobanuro bya Maître Jean-Félix Rudakemwa wunganira Dr. Léon Mugesera mu rubanza buranamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide yabwiye urukiko ko ari mu kiruhuko cy'uburwayi cyagombaga kuva ku itariki ya 28 z'ukwa mbere kugeza ku 10 z'ukwa kabiri yabonye amabwiriza ko atagombaga kugira hatarabukira hariho hose mu gihugu ko bwana Charles Kari wabo perezida w'urukiko rukuru yandikiye abaperezida bose bo mu Rwanda abasaba gutanga amakuru igihe cyose babona Maître Rudakemwa mbere y'itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri saa sita z'ijoro kubera ko ngo yari mu kiruhuko cy'uburwayi kandi afite n'urubanza yunganiramo Dr. Léon Mugesera avuga kandi ko urukiko rutigeze rumumenyesha umunsi w'iburanisha ritaha bityo ngo ntiyari imana cyangwa umupfumu wo kumenya ibyari bukurikire umucamanza ukuri inteko iburanisha ariko yamubwiye ko ayo mabwiriza avuga ko yatanzwe na perezida w'urukiko rukuru azwi na Maître Rudakemwa gusa kandi ko iyuregwa yarangije gushyira umukono ku iburanisha nta nshingano urukiko ruba rufite zo kumenyesha umwunganizi urukiko ruvuga ko Maître Rudakemwa yagombaga kumenya ibyo yunganira yashyiriyeho imikono Maître Rudakemwa ntiyavuze inkomoko y'ayo mabwiriza ariko agaragaza ko yaturutse kuri imeri ya bwana Charles Kari wabo abwira urukiko ko ikiruhuko cy'uburwayi atari ibitaro ko yashoboraga no kugira utundi tuntu tworoheje yikorera ariko kuba ngo yari mu kato yahisemo kubyubahiriza ubushinjacyaha buvuga ko ibyo Maître Rudakemwa yakoze ari agasuzuguro ku rukiko buvuga ko yagombaga kubaza umunsi urubanza rwimuriweho bitamusabye kurenga imbibi yarimo ubushinjacyaha bwemeza ko niba koko Maître Rudakemwa yarashyiriweho amabwiriza bifite ishingiro kuko ngo nta kuntu yasobanura ko iyo yatanze report medical ku rukiko aba yemerewe kugira utundi yakore ruhande bushimangira ko uruhande rw'uregwa rushaka report medical rugamije gutinza urubanza Bwana Ale Mukurarinda abwira urukiko ko iby'uruhande rw'uregwa rwakora byose mu magambo ye amaherezo y'inzira ari mu nzu urubanza ngo ruzatinda ariko ruzagera aho rurangire ubushinjacyaha bwanzura busaba urukiko kwima agaciro ibisobanuro bya Maître Rudakemwa ko gutinza urubanza bimaze guhinduka umuco urukiko rukandikira urugaga rw'abunganira abandi rumusabira ibihano by'imyitwarire bavuga kwidakwiriye kandi ku rukiko rwubahiriza ingingo ya 15 mu gitabo cy'amategeko agenga imanza mbonezamubano iz'ubutegetsi n'ubucuruzi Maître Rudakemwa agacibwa ihazabu urukiko kandi rukagenzura n'ibihazabu y'amafaranga 400,000 yaciwe mu kwezi kwa kane umwaka ushize yarayitanze Maître Rudakemwa asubiza ku magambo y'ubushinjacyaha yafashe nk'agashinyaguro, avuga ko yigeze no guhurira kwa muganga n'ubushinjacyaha agiye kwivuza, ayakubira mucyo yise indirimbo y'ubushinjacyaha ko atinze urubanza ibyo abona nk'agasuzuguro ku rukiko ruba rwemeje ko arwaye. Ashimangira ubugira kabiri ko ikiruhuko cy'uburwayi atari ibitaro, ko ashobora gukora uturimo tworoheje. Maître Rudakemwa yabwiye urukiko ko ibihano yasabiwe nta shingiro bifite, ko nta kosa yakoze, naho kuba ubushinjacyaha busaba ko hamenyekana niba yarishyuye ihazabu yaciwe. Yabwiye urukiko ko budashinzwe kurangiza imanza. Umucamanza yibukije ababuranyi bombi ko ari inshingano z'urukiko kumenya niba rwasuzuguye rugakurikiza iby'amategeko ateganya. Abibutsa ko mu rukiko atari mu ntambara, ko bakwiye gukoresha amagambo yiyubashya kumvikana nta nkomyi. Dr. Leo Mugesera mu mwanya yamaze ateza amatwi ibyavugirwaga mu rukiko, yasabye ijambo avuga ko bimuteye agahinda n'impungenge bikomeye. Yinginze kenshi cyane urukiko kugira ngo agire icyo abivugaho, umucamanza aramwangira amubwira ko ntaho ahuriye nabyo. Abonye byanze, Dr. Leo Mugesera abwira umucamanza ko yemererwa n'amategeko uburenganzira budahungabanywa bwo kwiregura igihe cyose n'ahantu hose. Asaba umwanditsi kwandika ko umucamanza amwimye ijambo mu rubanza rwe. Mbere yo gutangira kunenga abatanga buhamya, Dr. Leo Mugesera yasabye urukiko kuzasuzuma icyifuzo kw'ingingo yo kubanenga ije hakiri kare. PMK umutanga buhamya w'ubushinjacyaha wahawe iri zina kubw'umutekano we, Dr. Leo Mugesera mugaragaza nk'inzobere mu kubeshya mu nkiko. Afatiye ku manza zindi uyu mutanga buhamya yaburanye akurikiranywemo ibyaha birimo icyo kubeshya, akanakatirwa igihano cy'imyaka 5 ku bindi byaha. Dr. Leo Mugesera asanga urukiko n'ubushinjacyaha barabyirengagije babibona, bamuzana kumushinja. Avuga kandi ko uyu PMK yemeje ko yiyumviye ijambo ryo kukabaya kuri Radio Rwanda munsi Mugesera yarivugiyeho na nyumba yaho, mu gihe uregwa bavuga ko nta na rimwe ryigeze ritambuka kuri Radio Rwanda. Dr. Leo Mugesera atunze agatoki urukiko ko rwabajije uyu mutangabuhamya ibibazo yise mu mvugo ye ko byasaga n'iby'umutamika ibisubizo. Urukiko rumusubiza ku rubaza ibibazo bigamije gusobanukirwa ku mpande zombi. Dr. Leo Mugesera avuga ko azasaba ko PMK azagaruka mu rukiko akazamuhata ibindi bibazo. Ukurikije imigendekere y'uru rubanza rumaze imyaka 2 n'amezi 5, rurasa n'urugifite ikindi gihe kitari gito. Iburanisha ritahani ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric. Muri aka kanya tuheje kuronka amakuru avuga ko Bob Rugurika yapfunguwe ya umuyobozi w'iradio RPA. Nashaka turi kumwe n'umushikizamanza wiwe Gabriela Rufitiri. Murashaka kutubwira mbega ubu Bob Rugurika arigegenza?
Jewe ndi umuntu umwe mu bantu baharanira gatanga akazi na muntu mu Burundi. Rufyiri Gabriel musanzwe muzi ko maze naje ivyama prizo ndabizi, maze gufungwa kenshi. Narinje rero ngaha ku mugoroba kumuraba kuri prizo ya Muramvya, tuzananye n'abandi bagenzi, hanyuma turiko turasezerana. Tubona haje mu masaha ya saa moya irenga y'ijoro, tubona haje abapolisi prokirere n'abandi bava ngo bagere bamutware mu ijoro, bavuga ngo ni ordre baronse aza kumutwara. Rero turabona ko ibyo bintu bidashoboka. N'ubu rero ngaho imuranze hari muvuma itasanzwe n'amabarabara baje kuyugara. Ubu nta barabara na rimwe rirengana riva i Bujumbura rizi Muramvya. Murumva rero ko ibintu by'ukuri bidasanzwe, ashaka kumutwara ku nguvu. Nabi tubona ko ibyo bintu bidashoboka.
Mwibaza ko ariko bamutwara hehe?
Bo bava ngo bagomba bamutware muhiriwe, ariko mutwe tubona bidashoboka ko bavize bikunda ko ni mu ijoro. Iby'ijoro ni iby'ijoro, kandi amaze kurekurwa ntakiri mu minwe y'ubutungane. Wewe agenda ahashaki n'isahashaki, kandi noneho mu bisanzwe amateko y'u Burundi avuga yuko isaha 12 z'umugoroba zigeze, nta kintu na kimwe atari flagrance ishobora gutuma Ministeri Publike ikora. Ntibishoboka ko umuntu ashobora
kukubwira.
Ibi rero tubona ni nka bya bindi byabwirirwa Mandela igihe yari
mushiganahirufiri. Nashaka mutubwire mu kanya gatoyi, mwebwe ntimwemera abategetsi mu Burundi cyane cyane igipolisi?
Ntibishoboka, ari ibintu bitagigwa mu ijoro. Urumva urwego rw'igendereza ruri hano, komiseri w'igipolisi ari ngaha, komiseri w'Ibujumbura.
Ayo makuru turayakurikirana cyane rwose mu kanya kari imbere. Mushiganahe Rufyiri, turahamagara mu kanya. Murakoze cyane rwose.
Nshuti namwe bagenzi, mwari kumwe muradutega amatwi. Ibiganiro vyacu bigarukiye ngaha. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka ku Radio Ijwi rya Amerika,
na Eugenia Mukankusi na Frederic Nkundikije uje mu kanya. Mwakoze kudutega amatwi, mugire ijoro ryiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.